umwe ntibyakunze ko abandanya kubera ko atarakwije ibisabwa. Ijana na batanu rero nibo bagiye mu ma audition yabaye itariki imwe n'itariki zibiri z'ukwa gatatu, dusa dusigaranamo 60. Abo 60 rero nibo bari muri quart de finale zatanguye kuva Gitega itariki 8 z'ukwa gatatu nyine, dusigarana abashika 30 bazogenda muri demi finale, hasubire habaye andi ma elimination ku buryo muri finale hagendayo 15, duce dusigarana 5 baza gutsindira ubushimwe bwagenewe competition ya Miss Burundi.
Ibisabwa ni ivyahe kugira ngo uwo muntu azove ku ntambwe ya mbere ashike ku ya kabiri, mugenda muravanamwe gushika muzosigarana abo 5?
Ibijanye n'impapuro basabwa ubwa mbere na mbere kugira ngo abe umwidondoro, amafotokopi ya karangamuntu zabo, amadiplome yabo, amafoto passport. Rero ababandanyije n'abashoboye gutanga ibisabwa byose mu ma audition barasubira bakanabapima ko ari byo dupima bijanye n'ukungene bameze, byaba uburebure, aho twavuga yuko bataja munsi y'imetero imwe n'amasantimetero 59, batarenza ibiro 65, tukavuga yuko baba bafise hagati y'imyaka 18 na 24, ko ashobora kuvuga mu ndimi zine: Kirundi, Igifaransa, Igiswahili, Icongereza. Bakamupima ico nokwita mu mbavu, hari amasantimetero twafatirako. Ivyo vyose n'ibituma umuntu ashobora kugenda araba elimine, ariko kandi bigatuma dushobora kuvuga tuti naho tworonka iganwa mpuzamakungu yoshobora gushikamo, kuko ibyo basaba abandi nawe arabifise. Ikindi nuko baba bafite proje ishobora kuba implemente mu rurimi rw'Igifaransa umwaka umwe, kugira ngo nibaheze ikiringo cabo c'umwaka umuntu azashobore kuvuga ati bakoze ibingana gutya.
Muti hariho amasantimetere ategerezwa kuba afise, hariho uburebure ategerezwa kuba afise, hariho n'undi mugwi numvise muvugamwo ivyo abafise mu mutwe gushobora kuvuga mu ndimi. Ntawo havo yibaza ati nkumiriwe kwera uko naremwe ndi mugufi ari ku mutwe ndawufise nsumva ivyiyumvira abandi, uyo nawe bica bigenda gute? Arabitahura ko amasantimetero ashobora kumuvana mu kungene yashobora guteza imbere igihugu afashishije mutwe gusumba uko yaremwe?
Amahiganwa yose arafise ingene aringanijwe. Nimba uyu mwaka twateguye abafise uburebure bungana gutyo, ejo hazoba iyindi competition ifise irindi zina washaka, igamije kwegeranya abo bantu bose bafise ubwo burebure. Turafise abadusavye yuko twomanura gushika ku metero imwe na 20. Urabona umuntu w'imetero imwe na 20 ahuye n'uw'imetero imwe na 80, abo bantu ntushobora kubashira muri kompetisiyo imwe mu ihiganwa rimwe. Wafumugira amahiganwa abiri, irimwe ryagenewe abagereranye n'abarebare, ugacuga ry'abagufi gusa kuko ariko byikoze niko bareha. Biragoye rero yuko wavuga uti uyo muntu niwe ngira ndungike no mu mahiganwa mpuzamakuru, uzi neza yuko au niveau international umugufi aba metero imwe na 70. Kuba rero twaramanutse gushika ku metero imwe na 59 twari twagerageje.
Ku vyerekeye ururimi rw'Igiswahili nk'abana bavukiye ruguru hariya anye hagati mu gihugu atari Bujumbura bakura bumva ku Gaswahili, niki nti ubwo rurimi ntirushobora kubabera intambami nabo kwinjira muri ayo mahigano?
Umuntu avuga rumwe muri izo ndimi zine, ntategereje kuzivuga zose, ni rumwe muri izo ndimi. Ikirundi ni cabo n'abarundi kazi bose d'office barashobora kuvuga mu Kirundi. Igiswahili naco kubera fondamentali yaje bari Igiswahili kuva mu mwaka wa kabiri umenga, twavuze tuti wumva yorohewe kuvuga umugambi we mu Giswahili, nawe uvuge ko turasaba guwumva. Giswahili kirumvikana muri East Africa, hariho n'ibindi bihugu bitandukanye byumva Giswahili, tukavuga tuti ijwi rizoshika kure abantu bumve ko mu Burundi hari biriko birakorwa. Abavuga mu Congereza badufasha kugira ngo mu bihugu anglophone abantu bamenye ati ari ihiganwa Miss Burundi riko rirakorwa kandi abana bafite biniye. Twavuga ngo umwe wese avuga ururimi ruzodufasha gushikana kure iryo higanwa, ishobore kudandaza iryo shusho ry'u Burundi aho rwaruka ruhaguruka rukavuga ruti natwe turasubira duterera mu iterambere ry'igihugu. Ahanini cari ico kuko n'ubundi bazogenda guhiganwa n'abandi mu makungu, bisaba rero ko izo ndimi rumwe muri rwo bashobora kuruvuga.
Hama rero igice ca nyuma baba ndi batanu kizoba itariki ya kangahe? Muramaze kwimenya?
Yego cane, 25 z'ukwindwi. Tukaba tuyihamagariramwo cane abari mu Burundi n'abari mu mahanga. Turiko turakorana na diaspora ndundi kugira batumire bagenzi babo baze babone Uburundi, twerekane vy'ukuri ko Uburundi ni nyabagendwa, Uburundi burafise ico buratira abandi. Hariho n'amamaison ya social menshi turiko turakorana kugira ngo abantu ntibazoze baje kuraba Miss Burundi gusa, ahubwo baze basange Bujumbura hahiye hari ikirori haryoshe, abantu bashobora kwisanga bakavuga ati twarasanze igishika mu Burundi hararyoshe kandi n'ejo tuzosubirayo. Niyo mesaje dufise twoha makungu, nuko Burundi bwakira, n'Uburundi buhimbaye, n'Uburundi buzi kwiginana, n'Uburundi bw'amahoro bw'amatanubuke.
Ubushimwe butegekanije kuri abo bana babigeme bazoshika mu kwindwi n'ubwahe.
yego cyane. Twaravuze yuko Miss Burundi azohabwa ibahasha y'imiliyoni 200 marundi, akaronka imodoka igendeshwa n'umuyaga nkuba n'amapano solaire yo kugira ngo bimworohere kuyatsa atarinze gukoresha umuyaga nkuba yarasanzwe akoresha muhiri wabo, akongera akaronka n'akajyo ko kuja mu mahanga agiye kuraba abandi ngene barata ibihugu byabo, kuko tumushaka ko adandaza ishusho ry'u Burundi. Hariho visit Romia izoca imwakira ko yaramuteguriye programme yo muri Ethiopie, bamwereka ingene bagira visibility y'igihugu cyabo kugira ngo nawe azoze akore ku Burundi. Hariho n'inama zogendamwo y'abakenyezi navyo nyene biriko biratunganya. Wicegera ciwe ca mbere kizohabwa ibahasha z'imiliyoni 15 n'irishura kwita kontra yo guserukira umugambi umwe mwirikira ko iratunganya ngaha mu Burundi, ibijanye n'indero, ibijanye n'amagara y'abantu, ibijanye no gukengera ibidukikije, yongera herekezwe mu ishuba mu ngiro ry'umugambi wiwe. Icegera ca kabiri azoriyoni 10 yongere aronke na n'ukurihigwa ishuri umwaka wose, yongere aronke na kontra mu vyo gufasha no gutabara imbabare, yongera herekezwe no mushira mu ngiro umugambi yazoba yatoye. Hariho uwo twongeyemwo kuko ahora hatorwa Miss Burundi icegera ca mbere n'ica kabiri na Miss Populaire, ariko twe twarongeyemo Miss Development kugira ngo dushobore gushira mu ngiro wa mugambi w'igihugu wahamagarira yuko tugisho duterereye kugira ngo igihugu kibe igihugu cifashe mu 2040, igihugu giteye imbere mu 2060. Nawe akaba azoronka ibahasha y'imiliyoni 10 akongera akaronka na kontra yo ambassadrice muri domaine azoba yatoye gukoreramo, yongera aherekezwe n'umushirwa mu ngiro ry'umugambi wiwe. Miss Populaire azoronka ibasha y'imiliyoni 5 yongera aronke no guserukira une marque locale bwa mu Burundi, yongere ahabwe n'amahirwe yo kuzunguruka mu Burundi arihiwe na une agence isanzwe ijejwe gukora ibyo bintu.
Naringiye kubaza ngo akabijyana kahe tugiranije n'amahiganwa nkaya yabaye muri kahise mu Burundi, urambariye ati hazwaho Miss w'iterambere ariwe Miss Development, hara kandi kabirya kaza gasumba yandi mahiganwa Miss Burundi hambavu y'uwo Miss Development mwongeye mwo garosa.
Yego cyane, kubera ko igihano rya Miss Burundi abantu bari bamaze iminsi bibaza ngo nijye abanyabujumbura, twaritwaye mu ntara za ruguru, twarakoreye igitega tuko dukorera ingozi, ariko ni kugira ngo twerekane ko birashoboka. Si ibintu mubonera muri televiziyo, si ibintu mwumva abandi bavuga, ni ibintu bishobora kubasangaho muri kandi namwe muhamagaye itabira. Icyo rero twaragikoze kandi n'ubu tubandana tugikora. Ikindi nacyo ni uko turiko duhimiriza abari au niveau international, donc la diaspora, kwitabira ibyo bikorwa, kubishigikira no kuzana ingenzi ziza kugira ngo zize muri ico kiringo babone Uburundi, kuko hazaba hari byinshi biteguwe. Ikindi nacyo turiko turakora ni uko abazoba batowe turiko dushaka ko bagira imigenderanire n'urundi rwaruka rwo muri Afurika. Navuze yuko Miss Burundi wacu azogenda hanze, ariko turafise Miss Tourisme wo muri Ethiopie azoza muri finale ya Miss Burundi. Hariho n'andi ma agence y'aba Miss bo mu karere turiko turakorana nabo kugira ngo baze gushigikira Miss Burundi gera gutorwa, kugira ngo nawe azoca agenda bashigikire mu bikorwa byabo. Rero ico kirerekana imigenderanire myiza iri hagati y'igihugu cacu n'ibindi bihugu, kugira ngo ugwaruka go nyene rufate le lead, rujimbe ruteze imbere igihugu, ariko rugende runarate n'ibiri mu gihugu cacu rubirati bandi bataza u Burundi. Hariho n'ikijanye nuko tuzotatoka electric, uravye kiringo tugezemwo, uravye ingene ibijanye n'ibitoro bigenda bigorana hirya no hino, kuvuga uti reka tugufashe ku buryo atakizokubuza gushika iyo washatse gushika, nabyo nibaza ngo biri mu kabirya umuntu ashobora kuba yateguye.
Ego, Madamu Rosa Kamaliza, mujejwe amahiganwa ya Miss Burundi mu kiringo c'imyaka 3 guhera uno mwaka gushika iyo myaka 3 izohere kuje rya Amerika, turashimire cyane kuri kano kanya muduhaye.
Murakoze cyane, mwandane mugire ibihe byiza.